twe turabuze abahinga baba informatise b'inzobere bashobora kudufasha noneho igihugu kigeze kirahombera
uranze imyaka kimaze cikukiye nico bandanya gihereza ivyerekeye ingene amahera ya leta tunganywa tukabihereza abanyamahanga
abo ni bamwe mu bagize inama nshingamateka y'Uburundi aho bari bamaze gushikirizwa icegeranyo cakozwe n'abashingamateka bagize umugwi wa maho ojejwe iby'ubutunzi ku bijanye n'uko ibikorwa byo guhemba abakozi ba leta n'ibindi bikorwa mu bushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi bitunganywa hagushika bishikiriye abo bitunganirizwa aribo bakozi nk'uko biboneka muri ico cegeranyo nuko kuva mu mwaka w'2010 gushika uyu munsi nukuvuga imyaka 14 iraheze ibikorwa byo gutunganya imishahara y'abakozi ba leta mu Burundi bikorwa n'abanyamahanga bakanabihemberwa amafaranga menshi cyane nk'uko byashikirijwe nabo bashinga amateka impungenge rero zabaye nyinshi mu bagize inama nshinga amateka aho bavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe cyane kuko abanyamahanga batari bakwiye kumenya uko abakozi ba leta mu Burundi bahembwa ndetse akabari nabo babitunganya ubwo umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubwo bushikiranganje yari yahamagaye kuri uyu wa mbere mu nama nshingamateka ngo yishure kuri ico kibazo ndetse n'ibindi bihanze abakozi b'ubwo bushikiranganje abagize inama nshingamateka bamubajije ikibura ngo Burundi bwitunganyirize ibijanye no guhemba abakozi bidaciye ahandi
turabona yuko hari abahinga babikoresha bari mu gihugu cya Tunisia mu gihugu cy'u Burundi uko tuzi kingana twe turabuze abahinga baba informatise b'inzobere bashobora kudufasha
abo bashinga amateka banavuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe ku bijanye n'ingene guhemba abakozi bitunganywa bigakorwa n'abanyamahanga
cyewe ndabyita ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe ndi imyaka myinshi kuko ndabona yuko ari ibintu bihera nko muri imyaka 2010 ibijewe mbere nkabibonamwo ko umengo hariho abakozi bamwe bamwe bo muri ibi bisata baba babifite n'inyungu
ikindi bavuga nuko batizeye neza iyo programme ikoreshwa mu guhemba abakozi bagendeye ku biharuro babona muri ico cegeranyo basaba ko byokurikiranwa vuba kuko harimo ubusuma ku gihugu
ibiharuro twabonye muri raporo birateye ubwoba isiguro batanze ngaha muri raporo irateye ubwoba kuko kubwira yuko uwo mukozi biyumviriye yuko yatanguye akazi mu mwaka wa 2023 iyo registere mwumva mwoyiha icizere kimeze gute idashobora kumenya yuko atamukozi ashobora gukora imyaka 180820
kuri ico kibazo icegera ca mbere c'urongoye inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana nawe avuga ko ubwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe yaciye asaba umushikiranganji ajejwe abakozi gusigura kiriko kirakogwa kugira ngo imishahara y'abakozi ntisubire gutunganywa n'abanyamahanga
registere haruri imishahara irinda kuja guharurirwa mu kindi gihugu hari ugutakaza ubwigenge iki rero mukidusigurire neza mbere munatubwire n'ibyo muriko murakora kugira ubwo bwigenge bw'igihugu by'ukuri bugaruke ngaha mu gihugu
kuri ico kibazo umushikiranganje Veniste Muyabaga atwara ubushikiranganje bujejwe abakozi n'akazi yemeye ko habaye amakosa akomeye akaba yasiguye ko hari ibiriko birakogwa kugira ngo gutegura imishahara y'abakozi bive mu minwe y'abanyamahanga ku neza y'igihugu
turiko turagerageza kugira cy'ukuri abarundi kandi nk'uko babibajije ati nta ba informatisi barundi urundi bufise turabafite kandi baciye ubwenge ubwo iyo mishahara igakorerwa igakurikiranwa kuva dutangiye kuyikora gushika ishikire beneyo ata muntu n'umwe wo hanze aceshe mu kuboko turafise proje yitwa PAFEN iriko iradufasha
umushikiranganje Veniste Muyabaga avuga kandi ko mu masezerano yari yakozwe mu gushira mu minwe y'abanyamahanga ico gikorwa cyo gutunganya imishahara harimo kwigisha ubuhinga buzwi nka informatique mu rurimi rw'Igifaransa abarundi kugira ngo bazoce babyikorera mu yindi myaka ariko bikaba bitakozwe
ivyerekeye iyo rodisier mu makontra yakozwe aba tunisien aba informatique muri Tunisie ariko muri iyo soko nyene hari hatekanijwe yuko haca haba kwigisha abahinga b'abarundi harabaye ico no kwita amakosa ubwo bumenyi ntibwabaye bugitangwa
icegera ca mbere c'urongoye inama nshingamateka Sabine Ntakarutimana yaciye asaba ashimitse uwo mushikiranganji gukurikiranira hafi itangwa ry'iryo soko ko hatoba harabayemwo inyungu za bamwe bityo abazofatwa babihanigwe kuko habayeho gushira igihugu mu kaga yasabye kandi ko ubwo bwigenge bw'igihugu bwahonyanzwe bwogarukanwa mu gihe ca vuba iruhande y'ico kibazo co gutunganya cyane ibijanye n'imishahara y'abakozi ba leta abashinga amateka bagarutse kandi cyane no ku bibazo bijanye no gutunganya abakozi ba leta bidakogwa neza ibibazo by'imishahara itangana aho usanga abafite amadiploma ari hasi bahembwa amafaranga menshi kurusha abafite izo hejuru abahembwa badakora abahembwa imishahara ibiri ni ukuvuga abahembwa kabiri mu kwezi kumwe bahembwa na leta imwe n'ibindi bitandukanye birimo kudakora neza muri ubwo bushikiranganje ubujeje w'abakozi inama nshinga amateka ikaba yasabye ubwo bushikiranganje gutorera inyishu ibibazo bihanze abanywanyi babwo cyane bahindura abakozi bose babukoramwo kuko hari byinshi bidatunganye Thierry Ndayishimiye Ijwi rya Amerika Kigali.